hafi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ikenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa gatanu muri 2017 mwiriwe neza nshuti mutanguye ino ndwishasha muri kumwe natwe muri rya 18 ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jewe Diane ninahazwe
hari igihe uzira gusanga nkuru ziguzuye icyo gihe umuvyeyi yafite imbanyi arashaka kugira ingorane nimba ikamwitana kuko adashyize kwa muganga bw'inyarutse.
Inumwe manyagihugu muri commune Musigati ntara ya Bubanza avuga ko kibazo c'amabarabara mabi atorohereza iyo bashaka kuitura muganga bikora kuruzi canke kubundi buryo. Ino nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ko kuri no wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda hatanguye indwi yo gutanga tunganiriza atakanenge abitura amakoperative atandukanye mu gisagara ca Kigali. Ino ndwi yatangurijwe mu karere ka Nyarugenge abanyagihugu bitura amakoperative atandukanye bayaze n'ijwi rya Amerika mu birori byo gutanguza ino ndwi yahari amakoperative. Bavuze ko amakoperative bayarimwo ari kuravye usanga inyungu nyinshi ari za banyene amakoperative. Ino nkuru duke umunyamakuru wacu i Kigali Eric bagira ubusa tubaza kwigaruka ko ku byo burambuye mu makuru yacu yo hanyuma. Akanama ka ONU kajeje umutekano katumye ko inama rukoko makuru no wa kabiri ku bibazo cya Korea ya ruguru yongeye gutera misile kuri no w'Imana. Leta z'umwe za Amerika, Uyapani na Korea y'Epfo nivyo vyasavye iyo nama. Kubwibiro vya perezida hano muri Amerika White House, misile yaraye itewe na Korea ya ruguru yarikwiye gutuma makungu afatira vyihuta ibihano kandi bikomeye Korea ya ruguru. Ambasaderi Nikki Haley aserukira Amerika muri ONU ku ruhande rwiwe nawe yatangaje ko iki ari gihe cy'uko amakungu yiyunga hagatanga ubutumwa bumwe bw'uko iyo nyifato ya Korea ya ruguru atawo yihanganira. Ibihugu nk'u Buyapani na Korea y'Epfo navyo ne vyateye ivyatsi ico gikorwa ca Korea ya ruguru. Perezida Vladimir Putin Rusiya ahari Beijing mu Bushinwa mu nama mu majambo make yagize ati nduguruye twa mugina inyifato ya Korea ya ruguru iteye amakenga n'impungenge ndugaye twa mugina. Ibikorwa byo kurondera mukuru mushasha w'iro vya FBI bijeje gutohoza ivyaha muri Leta z'umwe za Amerika birabandanya. Akazosubirira wahora birongoye James Comey yakuye muri ayo mabanga mu ndwi iheze na Perezida Donald Trump. Leta Amerika itangaza ko imaze kwiga amadosiye y'abantu 8 muri ico kibanza kandi Trump yatangaje ko uzosubirira Comey ashobora kumenyekana imbere y'uko agira urugendo rwa mbere mu mahanga nk'umukuru w'igihugu kwa gatanu w'indwi. Ijwi rya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugihere mu vy'umutekano. Umuntu azwi ku izina rya Basabose yaratoye ikiziga mu gatondo kejo kw'Imana hafi kiraro co kuruza impongora kigabura mutumba wa Masari na Mpishi ya commune Musigati ntara ya Bubanza. Habajeje intwaro muri iyo commune bavuga ko uyo muntu yishwe atemaguwe igihe c'isaha nka zitatu z'ijoro ariko arataha avuye ku isoko yo mu ruce muri commune Rugazi ahasanzwe arangurira imirimo yiwe ya misi yose. Umuhanuzi wa mustaneri wa commune Musigati ajeje ibibazo vy'imibano n'iterambere. Hakizimana Silas abwiye ijwi rya Amerika kw'amatohoza kugira ngo bamenye imvo y'urupfu rw'uwo muntu aza yatanguye. tukiri ngaho mu micungararo ya ko gace kampongora twabwira ko ubukene bwe barabara rishika ku ivuriro rito y'Imasare riri muri commune Musigati ntara ya Bubanza buteye ingorane nyinshi haba ku banyagihugu bagivuriza koco kimwe no ku bakozi baryo nko ku ruhande rw'abakozi bahura n'ingorane zo gushikira imiti n'ibindi bikoresho bitoroshe ku ruhande rw'abanyagihugu nabo kwitura muganga biragoye akenshi bakikora ku nzuzi canke bakikora kuri ruse habaniha ivyinshi kwino nkuru n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse.
Zimwe mu ngorane abanyagihugu bo muri zone Masare ya komine Musigati bahura nazo mu kwivuza n'urugendo rurerure bagenda n'amaguru kugira bashike kwivuriro rito y'Imasare. Aha bavuga ko iyo haba hari ibarabara bo kuyunguruje n'ipikipiki canke n'imodokari ubwo bukene bw'ibarabara rishika kuri iryo vuriro bubatuma bamwe bagenda ibirometero bishika 10. Aba banyagihugu bavuga ko bagira ingorane cyane igihe habonetse indembe kuko baca bikora ku nderuzo iyo nayo bakabona ko itarikwiye kuba igikora muri kino gihe bafatiye ko uturere twinshi two mu gihugu twashikiriwe n'iterambere mu buryo bwo kwiyunguruza. Aba ni bamwe mu banyagihugu bayaze n'ijwi rya Amerika.
Ino tumvuga ko tubangamiye cyane kubona abanyagihugu bakibana gutera umuntu mu nderuzo hari igihe uzaba gusanga nk'uruzi rwuzuye icyo gihe umuvyeyi yafite imbanyi arashaka kugira ingorane n'imba ikamwihitana kuko adashize kwa muganga b'inyaruzi ko dugizwe amahirwe kwa muri shikiriye mwo tuvugira imbere
aho rero ambulance niyo habaye nko mwijoro haba ingorane zihambaye bica bisaba yuko umugwagira ingorane zimwe zikomeye kuko no mwijoro nta ni moto yohaza nta n'umuduka kuko ibarabara riribi
ati twebwe turiko turibaza ubwo ntabwo leta yaba yatwibagiye ko tubona mutundi turere ahantu bahakora neza amabarabara kaboneka ariko ino ntagiye ibarabara na rimwe rihaboneka zene yumva ko leta yatwibagiye ahubwo iragerageza nyabuniga ari hagatima mpemberi twibuke dushire ku rugero nk'uko ishyira kw'abandi.
Umugwayi adashoboye kuvugwa ku ivuriro rito y'Imasare bisabwa ko aterugwa ku nderuzo nk'ibirometero hafi 10 kugira ngo ashikanwe aho ruse habaniha ishobora gushika mu gisagara cyo muri zone Kayange. Bamwe mu banyagihugu bamaze guhura n'iyo ngorane bavuga ko bahatswe kwasiga ubuzima. Uyu numwe muri bo
naciwe narikize kuba nakwaye kushikaho ngwari ngwari njekana ni Bujumbura nukuvuga byarahatswe yuko mpfa byatswe kanzu na kuko urugendo kwari rurerewe kuko barinda kunterura kunderuzo bijanye nuko mbona amaraso je yari yakame kandi nabandi birabagucyo hariho abaheruka kuja kwa muganga bagwaye bo mu rugo rumwe hama rero abo onya harabaye ingorane cyane nukuvuga bava aha ku musozi wa Ndava hejuru yo mu Masare bagwariye rimwe cyane hama rero byarabagoye cyane kugira ngo babasehe arindwi baza barajana umwe bongera bagaruka bajana umwe bongera bagaruka nukuvuga bahereye nk'isaha 11 babasehe kugera saa 3 y'ijoro. Numva rero aho iyo hari kugira ibarabara ambulance yari gucyashika ikatibajanira rimwe ngorane rero zikabanye
ku ruhande rw'abakozi bo ku ivuriro rito y'Imasare nabone ntiboroherwa gukora akazi kabo aha ni mu gihe bavuga ko bahura n'ingorane zo gushikira imiti iyo nayo ikabikwa mu karere k'ubuvuzi ka Bubanza aho iryo vuriro ritwagwa. Amakuru dukura kuri iryo vuriro abandanya avuga ko imiti igeregwa ku ikinga canke ku ipikipiki kugira ngo ishobore gushika ariko naho kubwo ubukene bw'ibarabara n'ipikipiki birashika bakayibura bikaba ngombwa ko ibashikira ije yikorewe ku mutwe. Ingaruka ni kubagwayi. Uyu mukenyezi dusanze hano ku ivuriro avuga ko bishika bagasubira inyuma batavuwe kubwiyomvo yo kunguruza imiti
barashobora ngaha bakaza kutuvura bakarindira nk'imiti kugira ngo dushikire hari gihe bakunye ati batuvuye imiti igahebura yakabura uko ntinyaruka gushika bakaturindiriza ati nimurindire ati imiti iratinza gushika tigeze no mu nzira hari gihe tubona bwije tukasha tutubwanya tukaheba tukavamo tukagenda titurindire ya miti tukongera tukagaruka bukeye kuko hari gishika ku mugoroba tutakirindira abantu bwamaze kwira turavyo dushobora kuja kure imvura nkiyiguyeho ho kugira ngo ishikino ruca ruburundi rweza.
Nubwo biruko abanyagihugu bavuga ko ku ruhande rwabo bakora ibishoboka kugira ngo banagure ibarabara riva ku mugwa mukuru wa komine Musigati rishobore gushika ku ivuriro rito y'Imasare aha bagasaba intererano ya leta.
Nako kabarabara kari nga katuje twebwe abanyagihugu kuba padiri bashyira bagisika ngaha mu Burundi nabona turakora turarondera iterambere mugabo tukaribura kuko nta na hamwe habi iterambere hatari barabara twaba dukeneye cyane yuko mwosobora kudusikira imbere mukarabati hajya mu Masare murahabona ukuntu hari ariko ibitaro mwarabibahaye ati mugabo babuzi barabara ati nizo ngorane bafise ati kuko ntaterambere narimwe risora kuhaba atabara baradufise.
Musitanteri wa komine Musigati Jean Bosco Nduwimana avuga ko iryo barabara rigoye gukogwa ku buryo bwa komine kuko risaba uburyo bwinshi. Icyo yemera ni gusanura ikiraro cyo kuruza impanda haheze imyaka itatu carabomotse kugira ngo rusehaba niha ishobore kuzoronka ahica n'ugushika ku ivuriro rito y'Igimasare nubwo bizosaba ko ifata urugendo rurerure.
Icyo kiraro rero nicyo twashize imbere kandi hariho n'abanyacyubahiro benshi batubwiye yuko tumaze gutangura bazodushigikira bakadutera ingufu. Turizera rero neza yuko mu minsi ya vuba icyo kiraro tucubaka hama uruja n'uruza baba abagwaye ku iryo vuriro bashobe umudugu ushobore gushika kubatora kugira ngo banyaruke ku bitaro bifise ububasha kurusha iyo centre de santé ringaho. Urumva rero n'umugambi dufise twashize mu yindi migambi yihuta.
Twibutse ko komine Musigati yo mu ntara ya Bubanza iri mu makomine afise ubutare bwinshi. Muntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Uretse rero ico kibazo co kwivuza abanyagihugu muri ayo mazoni ya Musigati na Muyebe muri komune Musigati ntara ya Bubanza baridoga ko bashikira ibidandazwa bimwe bimwe bibagoye ko ico kibazo cibarabara. Inkuru twabakoreye kwa gatanu janye n'ico kibazo cibarabara ico kiriko kirica kuvyerekeye urudandazwa mushobora gusubira kwiyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu. Unaho tuje hagati y'igihugu cy'u Burundi abarimye mu ntara ya Gitega bavuga ko ibitegwa mbumba rugo biriko biragenda kagirire bigatuma ibiciro by'ivyo bifungurwa bizimba uko bukeye uko bwije. Mu buyobozi bujeje uburimye n'ubworozi mu ntara ya Gitega baremeza ko ivyo bitegwa biriko birahebwa ariko imvongo nuko abarimye bijuka ibindi bitegwa bishasha nk'umuceri. Ivyinshi n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Intara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi iri mu ntara kama ya Kirimiro ni intara ifite kahise gakomeye mu kurima ibitegwa mbumba rugo ibijumbu imyumbati n'amateke. Muri kino gihe ugiye mu isoko rikuru ryo mu gisagara cya Gitega ivyo bitegwa nivyo bizimvye gusumba ibindi bifungurwa. Abaguzi twahuriye muri iryo soko bo bavuga ko bagiye kubura yo bacira nayo bamira. Aba ni bamwe mu bakenyezi twahuriye mu soko nkuru ya Gitega.
Tubaho nyene Imana niyitwitungira tuza turarya nabi nabi none ko ibiharage twateye byumye ibigori twateye hamwe hamwe tahetse byagumye uko nyene kubera izuba utya turya amasombe utwo dusombe
ubuye bijumbu bine bigugwa inoti y'igihumbi uvise umuryango n'imiburi buri wogura ibijumbu by'ibihumbi bitanu naho nyene ko bukudeberetse emwe ubu uye nta kintu na kimwe kihari barya kuko n'isombe n'umwanya bavuga n'isombe zazimbye kubera izombe zarazikugwa amajana abiri buzigetse ku majana atanu
ayinzara irimo ko twica ngaho Igitega aha n'umwana turyamikisha inkoni nokore ubonye nawe ugira amajana atanu nta kije inkoro nka gihagije umwana ubufu ubu bugeze ku cabiri ibiharage ni catanu aha nta n'ikintu na kimwe dufite tukikorako umwumbati kilo n'amajana atandatu ibirayi kilo n'atandatu n'itanu ubu nta n'ikintu na kimwe dufite twirukirako aha inzara irimo kutwica n'ukuri dushikirira urwego rwo hejuru ahubwo batugarukire biva hehe ko no mu misozi imirima itagikunda barima bakarima rimwe ngutwo tujye tuva mu yandi mwende mihingo bagacha batera baza baraza ico gituma bizimvye.
Deni nibigira jeje ubwiza imbuto z'ibitegwa mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega aremeza ku bitegwa mu mbaro rwo vyagabanutse ku rugero runini. Deni nibigira aratanga zimwe mu mvo zatumye bigabanuka.
Icatumye vyo bitegwa bigenda harabaye igihe bijukira ibitegwa bishasha nka bijya bintu vy'ama hybrid avye bintu vy'ama hybrid muraze yuko ahandi utabibika ku imbuto bica bituma rero batashobora kwibikira imbuto z'ibindi bitegwa bahora barimo kubera hybrid uyiteye uca utegerezwa kuguma ugura izindi mbuto zivuye hanze.
Iyindi mvo Deni nibigira atanga nuko imyonga yose bayiteyemo igitegwa cy'umuceri kije vuba.
Harageze igihe usanga umwonga wose bawuteramwo umuceri ugasanga n'ahantu hatagazuye bariko barahatera umuceri. Ubu rero turiko turakosora tubabwira tuti ntimworima igitegwa kimwe gusa harya handi mubonye huma pfuma muhatera nk'ibijumbu. Kuva na kera narindi nico gitegwa mbumba rugo nyamukuru mu bantu bato bato kurutano wa mchezo.
Na wabili gucho, deni ni vigira amenyesha kuhigo cha leta kidejwe ubushakashatsi murimyi izabu chatanguye umugambi wo kugarukira ibitegwa mbumbarugo.
Ikigo c'ubushakashatsi bita izabu giherutse gushiraho umugambi wo kugarukira ibitegwa kama arivyo nk'amateke nk'ibijumbu n'ibindi bitegwa kama vyari vyarahebwe kugira babigwize mu ntumbero yo gusubira kubiha abenegihugu bisubire kugwira. Uwo mugambi rero uza waratanguye bari kuri faze y'ico bita pre-base bahasigaye yuko bija kuri faze y'amabase. Faze y'amabase rero baca baziha amakoperative n'ayandi mashirahamwe, hanyuma ayo mashirahamwe nayo agacaye abiha abenegihugu. Rero umugambi wo kubigarukira waratanguye.
Deni nibigira asaba barimo kwitegurira neza impeshi kandi biteho gusumba imbuto zera kare hamwe n'ibitegwa mbumbarugo. Igitega, Fide Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika dutandukire ayavugwa mu makambi impunzi z'Abarundi ziba hanze y'inkambi yo mu Rusenda mu muhana w'ahitwa Kenya ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo zurugarijwe n'ibibazo birimwo ivyo kubura ubushobozi bwo kwivuza no kwishurira amashure abana babo. Ivyinshi kw'ino nkuru n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akoreje Ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Imijyango igera kuri 300 y'impunzi z'Abarundi zo mwaka 1972 1993 2015 zituye mu birometero 8 n'inkambi yo mu Rusenda mu mwana w'i Kenya ho muri sekiteri ya Tanganyika zigaragaza yuko zihangayikishijwe n'ubuzima bubi zibayemo. Ibi zikaba zabigaragaje ubwo radijwe rya Amerika yageragaho zituye i Kenya aho zitunzwe n'imirimo yo guhinga, kuroba ndetse no gusarura ibigazi biba biri mu mashyamba y'abakongomani. Twashatse kumenya bimwe mu bibazo byugarije impunzi maze twegera Muzee Misagusha Drac na Mketu Rwabona Imana Genereve. Impunzi z'Abarundi zituye Kenya
aho tubayeho nabi, tubayeho uko nyene nacyo dufise twikorako, kandi ivyo tujya ndugira ngo dufungura dutevye tujya rimwe ku munsi ntitwikwizize. None twasaba yuko mwogira bo dufasa nk'akantu natwe ninyene tuveyo tujye nk'imi ku munsi tujye kane ku munsi tujye gatatu. Ivyo bintu twasaba tutakoreye abo babeme ntituje taraho twirwana umukanda muntu. Abana nabo tugiye kuba tugize tugire ngo tubagiye gusoma bakabaka nk'ayo mahera harahantanga ibihumbi bitanu ku munsi ari byo nkoreye ku minsi itatu cyanke ku musambu. Nkabona yo kurihira uyo mwana. Ivyo bintu bari bakwiye kudufasiriza abo bana natwe tubona abana bacu ngene natwe botera imbere.
Nta bintu birengeye dufise dukora ngaha turarima tukakorera abakongomani bamwe mu imyumbati ahandi tukabakorera ku mafaranga hanyuma tukabona kuza gusuma. Twari twasabye HR kugira ngo yuko iyo tugirira imigambi kugira ngo tuvugwe ku bundu ariko HR yari yabyemeye. Hanyuma tumaze kuvugwa twavuwe nk'iyinga rimwe gusha hanyuma ku mahopitali baca baranga ngo ntibisoboka ngo mpaka mutange amafaranga. N'ubu tuvugwa ku mafaranga mpaka turondera amafaranga abariho tuvugwa.
Emmanuel Ntakirutimana umunyamabanga wa komite y'impunzi zibanze inkambi yo mu Rusenda yabwiye Ijwi rya Amerika ko intandaro y'ubuzima bubi babayemo ari uko batewe umugongo na HCR ndetse namwe mu bashyirahamwe afasha abakongomani batuye i Kenya.
Turi mu nzu z'irindwi na kabiri isenda na gatatu n'impunzi z'ibihumbi 215 ahubwo ubuzima bwacu tubona buhanzwe n'ingorane nyinshi kubera twebwe dukumiwe n'amashyirahamwe yose y'agateka kazina muntu na ACR kuburyo byose byo babiziye bitegerezwe mu nzi twege badukumira bakatwita twe turi bakera tumaze imyaka minsi nitwofaswa nk'abandi mu buryo naho hoba haziye ibindi bifashe nk'abakongomani nabene bakadukumira bakatsaba batwita ko turi mu nzi hariho ishyirahamwe rya ADRA jigeze kuza guhana amazu zubakira abakongomani twebwe zaranse kandi bazi ko tubana n'abakongomani kandi ko tubanye imyaka myinshi
si bibazo byonyine byo kubura ubushobozi bwo kwifuza no kwishurira abana byugarije impunzi ahubwo zifite n'ikibazo cyo kubura amazi zikaba zijya zikora urugendo rw'iminota 50 kugira ngo zigere ku mugezi uri isanza no ku kiyaga cya Tanganyika kuko bisobanurwa na Kizimana Jimmy
ikidumu n'amafaranga 300 suri hogana kuvomera amazi umudariste nturonka ayo mazi wara imvura iguye ntabantu baronka n'agahagaze tonyakini kumanga cyane cyane amazi aragoye
Nose ngamwe nk'abarundi baba kugira mu bushobozi bwo kujya kugura amazi bibigenda gute
ako manzu torisi kugende kurima uruhonderane ni misoro nk'amafaranga yuriho mudarista gende kupomera amazi uta warutagize uko wewe nyene wigore utore noza maguru gende kuva amazi kumuto ibikoko biriyo ingona kandi ubuza amatsari abantu kira munsi nizibuze karibu n'abantu 10 n'abandi bamaze kuribwa n'ingona
tumenyeshe yuko n'impunzi z'abarundi zituye ibuvira Iremera Swima Kabondozi na Kaboke zihura n'ibazo byo kwishurira abana amashuri ndetse n'ibyo kwivuza Vedasenga bwo kubwijwe rya Amerika Kenya ho muri territoire Fizi
Urakoze Vedaste Ngabo mu ikambi y'impunzi naho inakivari muri Uganda ugwaruka rw'abarundi bahahungiye barijukiye gutsimbataza umuco na karanga by'u Burundi ahanini bakabicica mu ngoma n'imvino biranabafasha rero kugira ngo bashobore gukeburana mu ngeso mbi zari zatanguye kwibonekeza muri iyo kambi mu migwi yabo ubwo gwaruka rukaba rumaze kuronka ugwaruka rw'impunzi nkaba ariko rw'impunzi rushobora kwerekana ivyo baje bavanye mu Burundi ivyinshi kwino nkuru na Leonce Niyongabo
tumaze gushika hano twiyumvira ikintu cyo subira kwegeraniriza abana b'igihugu hamwe kugira ngo ntiduhave duce dushwiragira ntidute n'umuco n'akaranga by'abasokuru byaranga igihugu cyacu
ubu n'umwe mu gwaruka rurongoye abandi mu gwaruka rw'abarundi bari mu kambi na Kivari muri Uganda bagiye hamwe kugira ngo babandane kuri bakaranga ku Burundi mu rundi rwaruka bari mu mugwi bise Sunlight Club bahisemo kubicisha zigaherekezwa n'intambo z'abigeme umwe mu biyumviriye umugambi n'umufasoni avuga ko baravye ibyo gwaruka gwa ariko gwadukama byari biteye isoni bahitamo kubagarukira
kugira ngo twiyumvire kugira iyi migwi habaye kwiyumvira turavye ugwaruka gwacu ngene gwahunga ugahunga mu buryo butoroshe ama kubera ibyo wabagwabonye cyangwa gwaciyemo rushitse ngaho ugasanga abahungu bagiye nko mu byo kunywa ubuvera kuko amashuri baba bahagaritse n'abakobwa mbese kuko bavuze utuvuta cyangwa tunaturiya ugasanga batangwe kugira izindi ngeso hacavuka icyumviro cyiza cyo kwiyumvira yuko twobashira hamwe kugira ngo tubanze tubibagize gatoyi biciye mu muco ibyo byiyumvira byabo barimo kugira ngo bazogure kazoza kuko inyuma y'ubu buzima tuzosubira mu gihugu muga tuzosubira heru uko ugugwaruka nabwo rukiri uruzima
aho mugejeje mubona hashimishije
yego turashima cyane ntambwe tugeze ko kuko kubisanzwe tugira gatatu mundwe no kuvuga turategura kuwa kabiri turategura kuwa kane no kuwa mungu bisigura ngo y'umwana atashe mu rugo nta byabinda subiramwo cyo kwiyumvira kuja kunywa inzoga canke iki asubira aguma yiyumvira gusubira ngo byo twize bishasha bigatuma ibyo bindi bimusamaza bigabanuka
muri uyu mugu rero barakiramo n'abanyarwanda abigeme nk'abahungu aba bigeme baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko baronsa akabyo keza ko kumenya imico y'ahandi
niyumvire kuzamo kubera ko mbona ari byiza kandi binshimisha
ubona hari ico birakungura kuva utanguye kuza muri club
kirahari harimo ubumenyi n'ibindi byinshi nyine yakugeza kumenya nyine gutamba kubwo gutamba imbyino z'ishinzi z'ikirundi
umunyarwanda kazi
uyu muri umwumvisho w'ingoma y'Uburundi urakunda?
Eh ndawukunda cyane.
Iki cyatumye wiyumvira kuzamo?
Njye cyatumye niyumvira kuzamo hano nuko ari umuco w'Abarundi kugira ngo mbashe kumenya imico myinshi kandi kindi cya kabiri biranyokipa cyane bigatuma najya mu zindi ngeso mbi kandi hari byinshi maze gukuramo baramfasha cyane.
Harimo rero n'abakongomani nk'uyu mukongomani arashima kuba yarashoboye guhabwa akanya ko kurunga ubumenyi ageze ku kuvuza ingoma.
Mini mukongomani hakika hii kazi ambayo
jombo mukongomani ntawo sinarinzi kwibi bibaho atanguye kubona mbatamba mu minsi mikuru nanje ndaryoherwa cyane basaba ko bonyemerera nkajamo kubera rero uko ndabikunda bamaze kunyemerera sinatabye kubimenya ubu ndabikunda cyane n'ukuri ndanezerwa kuri ubu bumenyi naronse biciye ku Barundi je unaciye muri byinshi mu Kongo kubera ibi rero birantuma ndabyibagira ibyo byose naciye n'iwacu muri Kongo
atakupitia Barundi faida kweli kitu kama hiki kwa sababu ni mambo mengi nilipitia hapo Kongo.
Uyu mufasoni ari mu batanguje uyu mugambi ati mukambi bose dufise icyo dusangiye
ngahanye twese turi munzi turafise ikintu kimwe duhurira ko bita ubuhungu turi munzi twese n'ukuvuga yuko iyo umuntu akunze uwo muco turamwigisha kugira ngo nawe yumve ko kuko no mu kibano turabana kugira yumve nyene ko nawe turi kumwe.
Urwaruka rero rurakenguruka ababitangiye mu gutanguza uwo mugambi kubwabo ngo barabihebeye kugeza ubu rero uwo mugwi ugizwe n'abigeme 28 n'abahungu 35 mu migambi bafise ni nk'uwo baza baratanguye kubaka inyubakwa izobafasha mu bikorwa byabo bya misi yose. Baranafise n'umugambi wo korora inkoko zizobashoboza kwikemura no guteza imbere ibikorwa byabo. Uyu munsi bakaba bariko barategura igiteramo bazokorera mu gisagara cya Mbarara. Rehonse Niyongabo inakivare muri Uganda Ijwi rya Amerika.
Barakoze abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico bakora kugira ngo ikiganiro cuno musi kigende neza. Imbere yuko dusezerana kano karirimbo twarahuye kugira ngo tubipfurize indwi nziza.
Chari gitondo chakare nichaye vianga tafuka ma namaso yanja nanirwa kure bugiza bwawe nisuride nami weuride umanya irumutuzo mu mutima nireka tujyane Yesu tujyane. Asubiza ati humura humura mwana wanjye isitarare mwana kuzi sinzibagi Sinzibagi kwa kuko jena ramuonye Yesu kwa huye Jori mavu moro nivishimo kwa huye Sinzibagi ujambo ya mbiye kwa huye.
Nuko rero ngo twarahuye ni Adrien ariko aririmba kano karirimbo tukizera ko kaza kubafasha gutangura indwi nziza. Mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Engineer Justin ari kumwe na Innocent Kimenye muhinga bw'ivyuma bakoze ibinkori nka Diane Nahazwe. Tuzosubira ejo nkaho twatanguriye. Mugira umunsi mwiza.
Shaka kumenya ubushake bwawe Naje musanga nditabye mami
Sinzi